Iyi mwumva ntiradijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Neugenia Mukankusi basuhuza ikaze mwese kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Se Eugene namwe muduteza amatwi turayahera kuri iyi nkuru ivugwa muri Tanzania. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yaritavye Imana ejo ku munsi wa gatatu ku myaka 61 ahitanywe n'indwara y'umutima. Icegera ciwe yashikirije ivyugo rupfu kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa gatatu inyuma y'iminsi abanye Tanzania batazi ivy'amagara yiwe naho yoba ari. Icegera ciwe umukenyezi Samia Suluhu Hassan yavuze ko Magufuli yafuye igihe c'isaha 12 z'umugoroba mu masaha ya Tanzania. Yavuze ko yafiriye ku bitaro by'i Dar es Salaam ahitanywe n'indwara y'umutima yaramaranye imyaka irenga 10. Yari yabanje kujyanwa mu kigo gikurikirana indwara z'umutima citiriwe Jakaya Kikwete ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa 3 amaraye igihe gito nk'uko icegera ciwe Hassan yabivuze. Ariko Magufuli yongeye kumva temerewe neza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 3 acatwarwa kandi byihuta mu bitaro. Urupfu rwa Magufuli rwemejwe inyuma y'indwi hari urukurukuru ko atakiboneka mu banyagihugu. Perezida wa Tunisia Kais Saied ejo ku munsi wa 3 yaragendeye igihugu kibanyi cya Libya aho leta y'ubumwe ishyigikiwe na ONU iriko irarondera kugarukana umutekano inyuma y'imyaka igihugu kimaze kirangwamwo ubwicanyi n'ivangura. Uru rugendo rwiwe rwa mbere kuva mu 2012 rutumbereye kwerekana ko Tunisia ishyigikiye demokarasi muri Libya hamwe n'umutekano ndetse n'iterambere ryayo.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abategetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko barakurikiranira hafi mu bwitonzi ingingo yafashwe n'Uburusiya mu gutuma ko ambasaderi wabwo i Washington mu mubonano kwihungabana ry'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwisigura ko bwatumye ko ivy'agateganyo ambasaderi Anatoli Antonov kugira bongere basubiremwo iby'imigenderanire hagati y'Uburusiya na Amerika. Yavuze ko batumbereye gukinga ibyo yangara mu bijyanye n'imigenderanire nimba Abanyamerika babona ingaruka mbi bishobora gutera. Ibi Uburusiya ubitangaje inyuma gato yaho ejo kwa 3 mu gitondo Perezida wa Amerika Joe Biden mu kiganiro kuri televiziyo ABC yo muri Amerika yavuze ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya azoriha ikiguzi ku bikorwa vyiwe bigayitse yakoze. Biden kandi yavuze ko yibaza ko Putin atamushaha agira, ariko Putin nawe yaciye amwishura amubwira ko batahurana uko ari babiri. Abajijwe nimba yemeza ko Perezida Putin ari umwicanyi, Perezida Biden yavuze ko ariko abizi. Biden imbere yaho yari yategetse ko hasohorwa raporo yari yagizwe ibanga n'iperereza ivuga ko imenyeshamakuru mu Burusiya n'abatera agasomborotso bakoresheje imbuga ngurukana bumenyi barimwo n'ababikoze bategetswe n'igendereza ry'Uburusiya. Ibyo bakoze ngo harimo gutyoza Perezida Biden, umuryango wiwe n'umugambwe wiwe w'abademokrate ndetse n'umuhungu wiwe. Umuvugizi wa Perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov yavuze ejo kwa 3 ko raporo y'igendereza rya Amerika ari ibinyoma kandi atahishingiye kandi itagira ibyemeza. Abanyayemene baharurwa mu majana bariheje amabarabara mu gisagara cya Aden kiri mu manuko bw'igihugu ejo kwa 3 bigaragambya biyamiriza ubuzima bw'ubworo babayemwo hamwe n'ibiciro by'ibyankenerwa bibandanya biduga. Babwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko bashavujwe n'imishahara iteba kubashikira bagasaba ONU guhimiriza leta gushyira mu ngiro iminyanyuro mu gisata cy'ubutunzi.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Nshuti banywanye yimwumva na radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Twongeye kubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Abarundi bantaho nikora mu Burundi bavuga ko bakenye amasambu yaba ayo guturamo cyangwa guhingamo.
Nta numwe atazi yuko ubu mugwi wabatwa ivy'amatongo vrema sikirenga nubwo twigeze kuba tubihagurukira tukabasabira amatongo kugira ngo abana b'u Burundi bafatwe kumwe ku rugero kumwe batunganirizwe kumwe bose.
Liberate Nicayenzi ni umutwakazi n'umwe mu bagize ishyirahamwe mpuzabatwa Uniproba yerekana uburyo abatwa mu Burundi batagira amasambu. Mu Rwanda ho havutse ishyaka rishya rya politiki riharanira demokarasi RPD, the Rwandese Platform for Democracy, ryashinzwe na Bwana Christopher Kayumba, umushakashatsi, umunyamakuru icyarimwe n'umwarimu wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Umwuka mubi mu by'ubucuruzi ukomeje gututumba mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nyuma y'uko Kenya ifashe icyemezo kibuza ibigori bituruka muri Uganda na Tanzania kwinjira muri Kenya. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye. Nimuge kure turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ghana Christopher Kayumba, umushakashatsi, umunyamakuru icyarimwe n'umwarimu wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda, yashinze ishyaka rya politiki riharanira demokarasi mu Rwanda RPD, the Rwandese Platform for Democracy. Eric Bagirubusa mu nkuru irambuye.
Kimwe mu byamuteye gushingira ishyaka Bwana Kayumba avuga ko ari bimwe mu bibazo icyorezo COVID-19 cyagaragaje mu Rwanda ndetse n'ibindi bishingiye ku mateka yakunze kuranga u Rwanda mu bihe byahise. Avuga ko ari ngombwa ko haba impinduka muri demokarasi kuko ngo ibiriho bikorwa mu buryo yita ko bucumbagira. Mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika garuka ku mpamvu we na bagenzi be bafashe iya mbere bashinga ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda RPD, Bwana Kayumba avuga ko igitekerezo bagikuye ku buryo ingamba zo kurwanya COVID-19 mu Rwanda zagenze ndetse n'ibindi bibazo birimo iby'ubukene yita karande, akarengane n'ibindi byakunze kugaragara mu Rwanda. Avuga ko kugeza ubu byagaragaye ko ibyo kubahiriza amategeko uburenganzira bwa muntu biriho ariko mu buryo bufifitse.
Mwebwe babanyamakuru mwagiye mubivuga muti uyu munsi bafasha abanaba babacaye amanda ya naya barabafunga, ariko ugiye kureba nta tegeko na rimwe bavugaga bakurikije. Ababikoraga baravuga bati turakurikiza amabwiriza. Amabwiriza adashingiye ku mategeko na amabwiriza ameze gute? Ugiye kureba rero muri rusange ibintu bijyanye no kubahiriza amategeko ni ibintu ugomba gushyiramo ingufu kubera ko usanga bigicumbagira. Ni ibintu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'abo banyamakuru bumaze igihe kinini mubivugaho na n'imiryango itandukanye ngende ibivugaho ko hari ikibazo, bikaba ariyo mpamvu twatangisha kugira ngo tubishyiremo ingufu.
Ijwi rya Amerika ryabajije uyu mushakashatsi ufite impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora mu by'amahoro n'iterambere n'ibibazo yakunze kunyuramo kugeza ku gufungwa muri gereza byaramubereye intandaro yo gushinga ishyaka RPD. Asobanura ko naho bihuriye ko ahubwo haranira impinduka mu rwamubyaye koko ngo hari barangije kwishyiramo ko ibintu bigomba guhora uko biratari uko ari byiza ahubwo ari ugutinya guharanira impinduka.
Ntabwo nari nigera ntekereza na rimwe kujya muri politike no gushinga ishyaka, kuko jyewe ibyo nakundaga n'ibyo ngikunda ni ibintu bijyanye no kwandika, gusesengura, gukora ubushakashatsi no kwigisha. Impamvu rero narishinze ntayihuriye n'ibyo nanyuzemo bijyanye n'ibyo waruvuze, ahubwo nuko muri ubwo bushakashatsi maze imyaka 24 nkora usanga abantu iyo babwiye uti kora iki kintu nk'abanyapolitike najyaga nganiya nabo bakakubwira kucyudakora iki ati cyo ngicyo ugikoze rwose ubwo urabona wabishobora. Umunyamakuru wambwira uti mukora itangazamakuru rishingiye ku bunyamwuga n'iki ati se mu buriya na uragira ngo wabikora ntabwo babikubuza. Impamvu rero ntangiye ishyaka nuko nabonye yuko hari ibintu bidahinduka kuko abantu bitinye.
Bwana Kayumba atangaje ko yashinze ishyaka nyuma y'igihe gitafunguwe yerezwe icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Namubajije niba ubwo busembwa butazamubera ikibuza bigatuma ishyaka rye ritemerwa, kuri bashimangira ko ishyaka rikora kimwuga ntaho rihurira n'umuntu ku giti cye.
Ishyaka rikora mu buryo bwa kinyamwuga, ishyaka rishingiye ku bitekerezo byiza, ntabwo riba ari ry'umuntu, ahubwo ubu ngubu ugenda umuvugizi waryo rifite abandi banyamuryango benshi badafite umuziro numwe.
Ese bwana Kayumba uzwiho kutarya umunwa mu gutanga ibitekerezo bye mu bwisanzure, mwarimu umushakashatsi cyarimwe n'umunyamakuru winjiye muri politiki, ni hazabaho kugongana kw'izo nshingano kuri nyirubwite ibyo byose bifite icyo bipfana muri politiki yinjiyemo.
Ibyo maze imyaka myinshi nandikaho mu itangazamakuru ni ibintu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu, ubutabera, ubukene n'ubukire bifite aho bihuriye na politike ngiyemo. Ugiye no kureba bifite naho bihuriye no kwigisha. Kandi nkuko nanakubwiye ubu najyaga mbwira abanyeshuri banjye ko bampembera ibintu bitatu: gutekereza, kuvuga no kwandika. No muri politike birimo.
Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze kunenga u Rwanda ko rukira mananiza adasanzwe kuwashaka gushinga ishyaka rya politiki byongera itavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, Bwana Kayumba akavuga ko biteze izo mbogamizi ariko ko bazashyirwa bandikishije ishyaka ryabo rikemerwa mu rwego rw'amategeko.
Kugira ngo umuntu agere ku cyo ashaka ntabwo nemera ko atangirira ku byoroshye, kuko ibigoye nabyo biri mu bushobozi bwacu kubihindura. Ntekereza rero yuko nubwo haba harimo imbogamizi, kandi wowe nange turabizi yuko imbogamizi zihari, imbogamizi ziberaho kugira ngo zikurweho n'abantu. Twebwe rero twemera yuko imbogamizi zihari, tuzazinyuramo ishyaka rikemerwa rikandika rigakora, kubera ko icyo rigamije ni ibintu byiza bizatuma u Rwanda rutera imbere. Ntabwo mbona impamvu n'imwe ritakwemerwa.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo Bwana Kayumba yari yandikiye Perezida Paul Kagame ibaruwa ndende ifunguye amugaragariza uruhuri rw'ibibazo byugarije Abanyarwanda birimo ibyihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, ubukene n'ibindi. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nta gisubizo yabonye haba mu nyandiko yewe no mu magambo, ariko ahitamo kudaceceka ashinga ishyaka azajya bigaragarizamo. Biteganijwe ko kuri uyu wa kane aribwo Bwana Kayumba nabo bari kumwe bazagira icyo babwira abanyamakuru kuri iri shyaka, ni nabwo bazatangaza programu politiki y'iri shyaka mu buryo bwemewe n'amategeko mu Rwanda. Hari amashyaka minarimwe. Eh, bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Umwuka mubi mu by'ubucuruzi ukomeje gututumba mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ibi birakurikira icyemezo cy'igihugu cya Kenya cyari giherutse gufata kibuza ibigori bituruka muri Uganda na Tanzania kwinjira muri Kenya. Inkuru irambuye tuyibaze Ignatius Sibahizi muri Uganda.
Hashize hafi ibyumweru bibiri leta ya Kenya itangaje bitunguranye ko ihagaritse injizwa ry'ibigori bituruka mu bihugu bya Uganda na Tanzania muri icyo gihugu. Nyuma ariko Kenya yaje guhindura umwanzuro mu mpera z'icyumweru gishize, nyuma yaho Uganda na Tanzania nabyo byavuze ko bigiye gufata ingamba zibuza ibicuruzwa biva muri Kenya kwinjira mu bigo byabo. Ikigo cya leta ya Kenya gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi cyari cyavuze ko ibigori bituruka muri ibyo bihugu byombi bitujuje ubuziranenge, nk'uko byagaragaye mu rwandiko rwanditswe n'umuyobozi ushinzwe ibiribwa n'ubuhinzi Kero Hasma. Ikigaragara ariko nuko ibikubiye muri iyo baruwa byari bitandukanye n'ibyo minisitiri ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi muri Kenya Bwana Peter Gitari Munya yavugiye mu nama y'abaminisitiri. Ati ubu turi mu bihe by'amasoko rusange kandi twese turabishyigikira, ariko iryo soko rikwiye kuringanizwa kandi hakabaho kurinda abantu bacu bakoresha ibintu basanga muri ayo masoko bitujuje ubuziranenge, kimwe no kwirinda ko ibicuruzwa bituruka hanze byo kwinjizwa mu masoko yacu mu bwinshi hanyuma bikabangamira iby'igihugu cyacu kubera yuko ibyo hanze biba bihendutse cyane. Icyo nicyo dushingiraho mu gihe dushatse kugabanya ibyinjira mu gihugu.
So when we regulate imports,
icyuko ibigori bituruka muri Uganda byinjizwa muri Kenya bitujuje ubuziranenge ntabwo cyakiriwe neza ku ruhande rwa Uganda, ku buryo bamwe mu badepite bavuze ko ibigori bya Uganda bipimwa mbere yuko byinjizwa muri Kenya, kandi ko ibipimo bigaragaza ko byujuje ubuziranenge kurusha ibihingwa muri Kenya. Umudepite Abdu Katuntu avuga ko ari urwitwazo kugira ngo Kenya ibone uko yakingira abahinzi bayo.
This This is not about quality control, right, Honorable Speaker.
Ati ibi ntaho bihuriye n'ubuziranenge butujujwe nyakubahwa perezida w'inteko ahubwo Kenya yashatse kubuza ibigori byacu kugira ngo abahinzi ba Kenya bashobore kugurisha ibyabo byose leta niramuka itagize ikikora cyihutirwa ntacyo tuzunguka mu isoko rusange rya Afrika y'Uburasirazuba.
What is going on?
Icyumweru gishize cyose habaye amanama atandukanye mu Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda kuri iki kibazo, bamwe basaba ko Uganda nayo yafata umwanzuro wo guhagarika ibintu bituruka muri Kenya byingizwa muri Uganda.
Uganda government should with immediate effect ban the imports of Kenya agriculture products.
Ati leta ya Uganda igomba guhita ihagarika ibintu bituruka muri Kenya nk'umuceri, imbuto hamwe n'ibirayi.
Because they use more toxic than Uganda.
Umudepite Odong George wa Uganda mu Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yemeza ko icyemezo cya Kenya cyari kinyuranyije n'amasezerano ahuza amasoko y'uwo muryango.
Kenya is within their right to say would like to regulate on the basis.
Ati n'uburenganzira bwa leta ya Kenya kugenzura ubuziranenge bw'ibintu byingizwa mu gihugu cyabo kuko biri no mu masezerano yashyizeho isoko rusange, ariko ntabwo byemewe iramutse ibikoze mu rwego rwo gukumira ibintu bituruka hanze. Na niyo mpamvu ubuyobozi bukuru bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bwabandikiye bubibutsa inshingano zabo muri ayo masezerano, bubibutsa ko icyemezo icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya ubucuruzi hagati y'ibyo bihugu kigomba gutangazwa haburi iminsi 60 kugira ngo gishyirwe mu bikorwa.
60 days before its implementation.
Agize ijambo ku gihugu mu ijoro ryo ku cyumweru, Perezida Museveni yavuze ko atemeranya n'Inteko Ishinga Amategeko ko Uganda yakwihorera ihagarika ibicuruzwa bya Kenya kwinjira muri Uganda.
When I had a chance to lead Uganda, one of the other things I did was to work with Moi.
Ati ntangiye kuyobora Uganda, ikintu nabanje kwibandaho kwari gukorana n'abaperezida bari icyo gihe bo muri Kenya na Tanzania kugira ngo tuvugurure isoko rusange hagati y'ibihugu byacu. Ubu iryo soko rirakora kandi Uganda irimo kuribonamo inyungu nyinshi cyane. Rero ntabwo nemeranya n'abadepute bavuga ngo dufunge isoko ryacu ku bicuruzwa bituruka muri Kenya. Kwihorera ntabwo ari igitekerezo cyiza kuko cyongera imbaraga abashaka umuryango wacu ngo usenyuke.
It plays in the hands of want us to break up.
Subwa mbere Kenya, Uganda na Tanzania bigirana ibibazo bijyanye n'ubucuruzi. Kuva mu mwaka ushize Kenya yahagaritse amwe mu mata yaturukaga muri Uganda, ivuga ko ahendutse cyane ku buryo yagurwaga kuruta ayo muri Kenya yari ku giciro cyo hejuru. Icyo gihe yanahagaritse inkoko n'amagi bituruka muri Uganda na Tanzania. Kuba Uganda imaze gutera imbere mu rwego rwo kubaka inganda zikora ibintu bitandukanye, bivuze ko igihugu kitacyakira ibicuruzwa byinshi bituruka muri Kenya. Ministeri ya Kenya ishinzwe ibiribwa mu mpera z'icyumweru gishize yemeye ko ibigori bituruka muri Uganda na Tanzania bisubira kwinjizwa muri Kenya, ariko bigaherekezwa n'impapuro zihamya ko byujuje ubuziranenge. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abarundi bantaho nikora mu Burundi bavuga ko bakenye amasambu yaba yo guturamo cyangwa guhingamo. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu kwa kabiri yatangiye inama yo kurebera hamwe uko bantaho nikora babaho nk'abandi Barundi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo, dusomerwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu ruganda rw'iminsi ibiri ko kuva kuri uwa kabiri rwatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura, rufise intumbero yo kuraba ukuntu abari mu ngorane boronswa amatongo yo kubakamwo uburaro canke kurimamwo. Umushikiranganji Javan Ndirakobuca yashikirije mu ijambo ryo gutanguza urwo ruganda ko hamaze gutegurwa ibikenewe mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo. Aha umushikiranganji Ndirakobuca avuga ati:
Rusitero
Harimo gushiraho ugwandiko utomora politike y'amatongo mu Burundi, usubiramwo itegeko rigenga amatongo mu Burundi, gushiraho umugwi w'igihugu ujejwe gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo mu Burundi na sentara y'uwo mugwi, umugwi ujejwe amatongo n'ibindi. Bamwe mu begwa n'ikibazo cyo kubura amatongo mu gihugu cy'u Burundi baritavye ku Uganda, bashima ko leta iriko irabiyumvira ko na cane cane intambwe gutohoza aho hose hari amatongo ya leta kugira abatayafise bayaronswe. Muri abo harimwo abo mu bwoko bw'abatwa. Berate Nicayenzi n'umutwakazi umwe mu bagize ishirahamwe mpuza abatwa Uniproba, yerekana ingene abatwa mu Burundi batagira amatongo.
Nta numwe atazi yuko uwo mugwi w'abatwa ivyo amatongo vraiment sikirenga, nubwo twigeze kuba tubihagurukira tukabasabira amatongo. Ego harabagiye bararonka uduparcel, harabagiye bararonka tubi, hanyuma rero nta na hamwe vyanditswe ku buryo harawusanga leta ihasubiyeko, cyangwa ugasanga bahakoresheje ibindi bikogwa. Ivyo ni ibibazo vraiment usanga uwo mugwi ufise mu buryo bwihariwe, aho vyugariye niho umuntu yorondera ingene adadanura kugira ngo abana b'u Burundi bafatwe kumwe ku rugero kumwe, batunganirizwe kumwe bose.
Muhinga yateguye icigo kijanye n'ingene hari bamwe mu Barundi batagira amatongo, akaba n'umwigisha wa kaminuza Emerine Ukuri, asanga uwo mugwi w'abantu ufise ingorane.
Arisaba leta ro gusaba leta urandika ikete ukarikwirikirana ukarishikiriza umushikiranganje, canke iyo itongo rirenza hektare 25 ruguru canke ihektare mu gisagara ugashika no kwa president wa republika. Aho naho nta nyarucara hashika, nta mutwa hashika, nta muntu atagira agafaranga hashika. Urumva naho kumavuga mu kirundi ati bavyinshi barongererezwa, urumva yuko hari habatahashika. Sho yituma mvyigwa twagize twabuze ati bo kwemera muri ico gihe ari nka commune canke ari zindi association, abo bantu bantaho nikora bakabasabirira hamwe kugira nabo nyene babe abarundi nk'abandi.
Uwo muhinga wa kaminuza yanonose ibijanye n'itunganywa ry'amatongo, hari kindi ashikiriza kibuze kuri abo batishoboye iyo bafise itongo na cane cane iry'umuryango. Abo nabo bategerezwa kuronka urupapuro rukingira mwene ayo matongo.
Ubundi buryo nuko umuntu ashobora kugura itongo muri cyo gero mu kurigura, naho nyene rigura uwishoboye mugana naho nge murazi uko hari abagura amatongo y'abandi, aho onyereye itegereza gucunga ijisho kuvyerekeye kuyakingira. N'uburyo bubiri, hariho urupapuro rwitwa titre foncier rutangwa na direction yitwa titre foncier, n'urupapuro ruzimvye ariko rukingi ugona go ruronka bake, ugasanga hari iwacu ruguru umuntu agiye kuburona guma avuga ngo nari hawe na sokuru na sokuruza, kandi yari kuronka urupapuro. Muri ico gihe hari urupapuro rutangwa mu makomini, nivyo hari ha makomini ashika 97 arutanga, ariko hari andi makomini mumva ataragera kurutanga. Ivyo bigatuma niki abafasha leta bari itaye imbere barabikora, leta nayise gakagura imbere nibaje imbere ahubwo inabakurikire kuko biravye hari amahera akoreshwa nabi akoreshejwe neza leta bari kumwe, vyotumba abene gihugu baronka impapuro bose. Leta nifati ya mbere irabe yuko umurundi wese yokingigwa.
Ishiramwe impuzo abatwa Uniproba ryaserukiwe muri ugo ruganda rifite ico risaba kubijanye nabo batishoboye mu kuronswa amatongo, nuko hatoba umwana n'ikinono nkuko bisabwa na Liberata Nicayenzi wo muri iryo shirahamwe.
Ayo ma service ariho kugira agire ikimazi abarundi, kandi kugira ngo akureho ikibazo cy'amatongo n'umutekano w'abarundi ujanye n'iby'amatongo, kuko murazi ko ari ikibazo nkora mutima nk'abatwa nabo nyene vraiment n'abandi ba vulnerable. Ikibazo cyabo cyogenda cyigirwa rimwe n'aba barapatriye mwamaze guprograma n'abadeplace, hanyuma bikabadiriwe une fois pour toutes inyishu zikaboneka.
Abego n'icyo kibazo cy'amatongo mu Burundi bagizwe n'abahunguka bavuye mu bihugu bibanye, abahungiye mu gihugu hagati, abo mu bwoko bw'abatwa, abagenda n'ubumuga nk'abanyamwema, hamwe n'abigeme batagiye kubaka izabo nkuko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nyuma yuko ibihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane w'Uburayi bihagaritse urukingo rwa COVID-19 rwa AstraZeneca kubera ubwoba batewe nuko rushobora kuba rutera ukwipfundika kw'amaraso, umugenzuzi w'ubuvuzi ku mugabane w'Uburayi yavuze ko kuri uyu wa kane atangaza ibyavuye mu bushakashatsi kuri iki kibazo. Inkuru mugezweho na Team Ishimwe.
Umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuzima ku mugabane w'Uburayi ML Cook avuga ko kuri ubu umwanzuro wafashwe ari uko urukingo rufite umutekano, nubwo impuguke zikomeje gukora isuzuma rigomba gushimangira ubuziranenge bwarwo. Urukingo rwa AstraZeneca rumaze guterwa amamiliyoni y'abantu, harimo bamwe bavuze ko rwabateye ikibazo cyo gutuma amaraso adatembera neza, gusa ntibizwi neza niba bifitanye isano n'uru rukingo. Ikigo gishinzwe kugenzura imiti nacyo cyakoresheje impuguke mpuzamahanga kugira ngo zisuzume, nyuma nacyo kikazareba niba koko hari ibibazo byabayeho. Abahanga mu bya siyanse kandi nabo bazareba niba amaraso yaba agira ikibazo cyo gutembera mu mitsi bitewe n'urukingo rwa AstraZeneca ugereranije n'izindi nkingo za COVID-19. Nyuma y'ibi bibazo bivugwa kuri uru rukingo, ibihugu nka Suède na Latvia biri mu biheruka kwiyongera ku bihugu birenga 10 byo ku mugabane w'Uburayi byahagaritse by'agateganyo urukingo rwa AstraZeneca. Ministre w'ubuzima mu Faransa Olivier Véran yavuze ko ubufaransa nabwo bwahagaritse urukingo rwa AstraZeneca kuwa mbere. Yasobanuye ariko ko yizeye ko ubukangurambaga bw'inkingo za AstraZeneca buzakomeza vuba mu gihe agitegerejwe icyemezo cyiza cy'ikigo gishinzwe ubuvuzi ku mugabane w'Uburayi. Bwana Verubwe, nyuma yo gufata urukingo, yakanguriye abaturage b'Abafaransa kutagira impungenge zarwo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rirashishikariza abantu gukomeza gufata uru rukingo mu gihe agitegerejwe ibimenyetso binyuranye bishobora gutuma rudakomeza gukoreshwa. Ibihugu byinshi byemereye ikoreshwa ryabyo, harimo Ububiligi bwavuze ko kutarukoresha byaba ari ukutita ku bintu, ni mu gihe ariko Amerika yo itaratangira kurukoresha. Perezida w'ishyirahamwe ry'abaganga wo mu Faransa Dr Jean-Paul Hamon yatangarije televiziyo y'Abafaransa ko icyemezo cyo guhagarika ikoreshwa ry'urukingo cyagaragariye cyane mu ndererwamo ya politike aho gutekereza ku buvuzi. Kuri ubu ihagarikwa ry'inkingo rishobora kuba ataricyo cyemezo cyiza cyo gufata mu bihugu bimwe na bimwe by'Uburayi, mu gihe nk'Ubutaliyani ubu bwamaze gusubira mu bihe bidasanzwe byo gufunga ibintu byose. Ibihugu nk'Ubufaransa n'Ubudage nabyo bishobora gukurikira bidatinze. Guhagarika ikoreshwa ry'urukingo rero byarushaho kudindiza gahunda yo kurwohereza mu bindi bihugu 27 bigize umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Ibi bihugu ubu byasigaye inyuma ya Amerika, Israeli, Bahrain n'Ubwongereza bimaze gukingira abantu babyo benshi. Nubwo bemeye ko bakoze amakosa, abategetsi b'Uburayi bashyira zimwe mu ngorane kuri sosiyete AstraZeneca ubwayo ikora inkingo nkeya.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika murabisanga kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA Radio yacu. Nshuti mwarimu, duteze amatwi ahantu ho dusoreje amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye muri iki gitondo, ariko tunabararikira ibiganiro byacu bitaha. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro, byari bihagarariwe na Edi Rwema. Amajwi yashyizwe hamwe na Facet Gebehu kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.